nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bertrand Ngendakuriyo
Sangu ikaze bakunzi mwese ba radio inzamba gatseka kawe ni ryasango rya makuru mu kirundi twabateguriye kuri uno munsi wa mbere turingekerezo rya 15 rw'umwaka w'2021 ayo twabatorokanije nayo akaba hagaze ku ngingo nkuru nkuru zikurikira Ishirahamwe BCPA ryahawe isoko ryo gushyira mu ngiro umugambi wo gushyira hamwe amashyirahamwe ya Erbundi na Subjea kugira ngo si iryo soko habayeho nyangwa ry'amategeko biri mu matohoza y'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya Leta Urikome aho ryerekana ko bamwe mu bihamwe byo mu mugambi SNDFTD bafitaniye ubucuti n'iryo shyirahamwe na cyane cyane uburongo inama nkenguzamateka y'uno munsi abafungwa nabo bari mu mugambi SNDFTD mu iwero rikuru rya Mpimba baratungwa gatoki n'ishyira hamwe akate Burundi mu ihotegwa ry'abandi banyororo ibyo ngo bakabikora bakingiwe ikibaba n'abarongoye ibohero rya Mpimba biri mu cegeranyo cyo mu kwezi kwa mbere cyasowe n'ishyira hamwe akate Burundi na miliyoni zigera ku 121 iyo mafaranga yahora to anyuruzwa burindwi n'abajeje gutoza amatagisi muri meri ya Bujumbura bikaba byagaragariye mu kikorwa cyo kugenzura cyakozwe n'ubushikiranganje bw'inkoro hagati mu gihugu byatumye ubwo bushikiranganje buhagarika abantu bose bahora bakora icyo gikorwa mu gisagara cya Bujumbura byose twabateguriye muri ano makuru hagarariye mu mbuga bw'ivyuma na Jospin Nduwimana mukanya amakuru mu idonito
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
ndasoko ikaze murano makuru tugira duhere mujanye n'ubutunzi ishiramo rikoma gishinze kugwanyigi turire n'isizo gwajya matungo ya leta hari adomu rutoki ku busuma bwabaye mwishigwa mu ngiro ry'umugambi wo gushira hamwe amashiramu ya Erbundi na Subjea Urikome gerekana kandi ko bamwe mu bihanganga by'umugambi SNDFTD bafitanye isano n'ishyira hamwe BCPA ryahawe isoko yo gushyira mu ngiro uwo mugambi urikome riterakamu mukuru w'igihugu guhagarika ubwo busuma bw'amatungo ya leta ido ni dona Eddie Claude nirinahazwe
Ishiramwe urikome ryagerageje gukurikirana uko igikorwa cyo gufatanya amashiramwe kigenda isanga haraho nyanzwe amategeko mu bijanye n'itangwa ry'amasoko ya leta aho amafaranga arenga muri yaridi wa marundi ariyo yahawe isoko ishirahamwe BSPA Gabriel Firarongo yishiramwe urikome avuga kandi ko iryo shiramwe abari hawe bafitanye ubucuti n'umugambwe uri ku butegetsi bikerekana ko wahoze ajejwe ibigega by'umugambwe Emmanuel Sinzohagera uyu munsi arongoye inama nshinga amateka biboneka ko ari mu bari mu ishyirahamwe ryahawe iyo soko nimba atari mu bashinze iryo shyirahamwe Gabriel Fitiri
bacha babongera isoko ryo gusuzuma ukungene amafaranga eri Burundi na Subjea bifise kugera itariki 31 z'ukwezi kwa Kigarama hanyuma kandi bagaherekeza niki kigo gishasha citwa Burundi Airline caraye gishinzwe turabye amafaranga babahaye arenga hafi gice cy'umuri yaridi w'amafaranga y'amarundi twebwe tubona neza yuko aya mafaranga ari menshi kandi bayahabwa atateko na rimwe rikurikijwe mu bijanye n'amasoko ya leta ikindi kintu gitangaje mu matohoza twagize nuko tubona rino ushira hamwe BCPA rifitaniye ubucuti budasanzwe hamwe bo batari bo barishinze abari mu mugambwe SNDFTD bamwe bamwe Emmanuel Sinzohagera
Emmanuel Sinzohagera arongo inama nshinguza amateka twagerageje kumurondera ariko telefone ntiyadukundira cyo kimwe n'ubuserukira ishyirahamwe BCPA rivugwa Leonard Basita nawe nyene tukaba tutashoboye kumuronka mu ishyirahamwe urikome babona ko iyo ngendo idahagaritswe izotuma imigambi ya leta ihomba ku nyungu z'akagwi Gabriel Fyiri aha akibutsa imigambi yo gushinga amashyirahamwe y'itonorero ry'ikawa Sogestar hamwe n'umugambi wa Sharwa Zero n'ibindi Gabriel Fyiri asaba umukuru w'igihugu guhagarika ubwo bunyonyezi.
Umukuru w'igihugu yogerageza ibi bintu akabihagarika kuko gusahura amatungo y'igihugu abantu bose barorera igihugu kirorera ku buryo umuntu asanga bigoye gutandukanya cyane ibintu by'igihugu n'ibintu by'abari mu mugambwe Saint-David bamwe bamwe aho usanga amasoko ya leta atanzwe ahabwa abo bantu nyene
turutse ko shigwa mu ngiro y'umugambi wo kugira ishyirahamwe rimwe yabanje gufatanywa amashyirahamwe ya Air Burundi na Sojea yari yamirijwe n'abakozi bo mu ishyirahamwe Sojea ariko umugambi uruhira gushigwa mu ngiro ubu hakaba hari ishyirahamwe rimwe ryitwa Burundi Airlines.
Edi Claude nini na hazwe imiliyoni nazo zirenga ijana na mirongo ibiri z'amarundi niyo matagisi na makori yatojwe mu kiringo cindwi imwe gusa kuyahora atozwa mu masoko yo mu gisagara cha Bujumbura amahera yatojwe mu ndwi yahariwe ikogwa cyo kongereza amakori n'amatagisi yinjira mu makomine yose y'igihugu ivyo byavugiwe mu nama mushikiranganje imwe hagati mu gihugu n'iterambere ry'amakomine yagirishije kuri uyu wa mbere abajejwe ubutunzi hamwe n'abajejwe amakori na matagisi. Petero Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje avuga ko abo bahora batoza aya matagisi mu gisagara cha Bujumbura bahagaritswe mu kazi kubera vyibonekeje ko bahora banyuruza matagisi batoza muri aya masoko. Tumutega matwi.
Iyo nama rero nkuko mwabibonye baganiriye neza cyane barabona neza amakosa ari barabona neza nabo nyene ko ibara ryaguye iwabo ngamo yashaje bashafata ingingo yuko bwa mbere na mbere abahora bakora ico gikorwa bose ngaha mu gisagara cha Bujumbura gikorwa cyo gutoza amakore n'amatagisi hariya ku mabayeri hirya no hino ngaha mu gisagara cha Bujumbura baca bakwa cyahora kibaranga ko aribo bakora ico gikorwa no kuvuga umwambaro amakarata baba bambaye hanyuma bagashaka bararindira ikindi gikorwa bashaka kuronswa n'abarongoye ico gikorwa cyo gutoza hari bakora kitabandanya gikorwa nabajya bari bakoreshejwe muri iyo ndwi kugira ngo umwimbu ubandanye wiyongera kandi uba mwinshi muri kino gisagara cyabo. Nabonye ko mbere n'urongoye akarere k'uburengero bw'ipolisi yari ngaha nico cyacamuza no kugira ngo bajya abantu bashasha umutekano wabo ushe wubahirizwa ahambere akaba yanagabishije cyane bajya bahora bakora nabo bashaka kuba bazabaraha kuko nibo bagomba kuba intandaro y'umutekano muke kuri bano bashaje. Twari twabivuze turiko turashikiriza ibyavuye muri iriya ndu ya mbere yari yakozwe ku makomine cumi mu gihugu cyose yuko iki gikorwa kigiye kubandanya mu gihugu cyose. Ni ukuvuga rero mu kubandanya kwacu hatanguriwe kuri iki gisagara cha Bujumbura ariko ni igikorwa kigiye kuzobandanya gikwire igihugu cyose ku buryo atafaranga na rimwe yategeza kwinjira mu kigega cya leta izosubira kutinjirayo. Kandi ikindi twakongera ko nuko hari umugambi munini wo kuzohindura uburyo aya mafaranga atozwa bagakoresha ubuhinga bwa none ku buryo atanakimwe kizosubira gusoba abajejwe gukora kino gikorwa.
Ijwi ryatunganijwe na mugenzanje Parfait Mudasigana mu ishyirahamwe Olicom gishinze kurwanya igiturire n'isoko ry'amatungo ya leta ribicishije ku buhinga bwa Twitter rikaba risaba ko bahagaritswe boca bashengezwa hako bahindurirwa ibibanza bahoramwo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru tubananize mu jaye na gataka kazi na muntu ishyirahamwe ya Kati Burundi rwanyohotegwa rya kiremwa muntu rirarajwe ishingwa niho nyangwa rya gataka kabanyororo muri kino gihe mu mabohero mucegeranyo iryo shyirahamwe riherutse gukora mu kwezi kwa mbere kuyu mwaka w'2021 ryasanze abanyororo babandanya koregwa amabi ajanye no guhotegwa kwa uburenganzira bwo kwivuza n'izindi ngorane zijanye n'ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero ibiri muri ico cegeranyo tubibwirwa na Jean Georges Kibogora.
Amatohoza iryo shyirahamwe Kati Burundi rihuze gukora mu mabohero icenda yo mu gihugu Gitega, Mimba, Bururi, Muranzya, Bubanza, Ruyigi, Rumonge, Muyinga na Rutana yasanze haguma yibonekeza ihohoterwa ry'abanyororo na cyane cyane mu ibohero rikuru rya Mimba riri mu gisagara cha Bujumbura. Iryo shyirahamwe Kati Burundi ryerekana ko abakora ayo mabi ari abanyororo bari mu mugambi CNDD-FDD bita ko bari muri komite y'umutekano bagakora bakingiwe ikibaba n'abapolisi hamwe n'abategetsi b'ibohero. ishyamwe ya kati Burundi cyasanze kandi ko mu mabohero ya Rutana gitegana muranzya hari abanyororo bankiwe kuja kuyivuza mu gihe bashaka kuja kuyivuza hanze ya mabohero abo banyororo bankiwe kuja kuyivuza none cyane cyane abakurikiranwa kumvo za politiki abo bakurikiranwa kumvo za politiki nyene gusanga aribo barahabwa igingwe n'abategetsi b'amabohero muri ico cegeranyo ishyamwe ya kati Burundi cyasanze ko mu mabohero ya Mpimba Bubanza Rutana na Ruyigi hari ubukene bw'ibifungurwa uretse izo ngorane ishyamwe ya kati Burundi cyasanze abanyororo bafite ingorane nyinshi zijanye n'ubwinshi bw'abantu mu busho aho rero gusanga bitegwa n'ihagarikwa ry'abantu bidakurikije amategeko amadosiye y'abanyororo adindira mu butungane hamwe n'abanyororo rero bategwa kurekugwa kandi barejejwe abandi nabo baraheje iminsi yabo y'ugufungwa kuri izo ngorane zose ishyamwe kati Burundi ritera kamoresa y'u Burundi guhagarika no gushyira imbere y'ubutungane abakorera mabi abanyororo kubahiriza amategeko y'igihugu na mpuzamakungu yerekeye abanyororo no gushyira mu ngiro ingingo zibazafashwe n'amasentare ku neza y'abanyororo
Jean Georges Kibogora nawe nyine tumu kengurukira amakuru twabategura abandanya umushingwa Manza Karim Kane niwe yatowe ku munsi wa gatanu ngo azorongore sentare mpuzamakungu mana vyaha CPI akazokwinjira muri ayo mabanga mu kwezi kwa gatandatu asubira umufasoni Fatou Bensouda abashingwa manza basanzwe baburanira imiryango y'abakora mabi mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 bakizera ko Karim Kane azogira uruhara kugira imitahe ihagarika bagirizwa ayo mabi isohoke kurikira Lambert Nigarura numwe muri abo bashingwa manza
ba yarasanzwe n'umushingwa manza w'umwongereza Karim Kane yari umushingwa manza rero asanzwe amenyerewe cyane mu madosiye imbere ya sentare mpuzamakungu mpana vya CPI nivyo yagaragaye afasha cyane cyane bamwe mu bakekwa ku ivyaha bisanzwe bikurikanwa niyo sentare na cyane cyane idosiye yakurikirana ucege cy'umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto aho Karim Khan arumushingwa manza yamufashije kugira ngo iyo dosiye ihere n'umushingwa manza rirafise ubumenyi buhagije mbere yazobereye mu ngene iyo sentare itunganijwe n'ingene ikora benshi na cyane cyane imiryango y'abakozwe ko n'ivyaha n'ivyo bahari habafise ubwoba bwiwe kubera ko yagaragaye afasha bakekwa ku ivyaha ataho agaragara mu gufasha abakora ivyaha ariko kandi twebwe tubifata yuko harimo n'inyungu ari ikintu cyiza kuko asanzwe azi aho bahoba mu biro by'umushikiza manza bigatuma ko acamenye ingena ashobora kuhakorera kuko ukibanze umunsi afise n'icyo gufasha kuburanira ababuze kuja ku ruhande rwo babuze no kugira ngo butungane mpuzamakungu butungane bwigenga kandi butunganiza bose ivyo arabifitiye ubumenyi n'ubushishozi n'ukubazobereye tukagira kure dushima n'umushikiza manza yahahora Fatou Bensouda yarakoze igikorwa gikomeye akora mu bihe binagoye kuko ubwa mbere ho ntiyarashigikiwe n'ibihugu vya Afrika turukamwo kandi dufate ibihugu c'u Burundi yakoze amatohoza akomeye mu bihe bigoye mu gihe Burundi bwaciye bwidohora muri ayo masezerano y'ugushiraho sentare mpuzamakungu mpana vyaha ariko ntivyabujije yuko abandanya amatohoza
waherutse gutogwa rero Karim Khan akaba aturuka mu gihugu c'Ubwongereza akaba yatowe ku majwi 72 ku majwi 122 akaba rero yarigeze no gutwara umugwi w'amatoza udasanzwe wabone kubijanye n'amabi yakozwe n'imigwi y'amareta ari mu idini rya Islam
ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kugwanyikiza cya coronavirus Nugukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni. Ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Nijyari biri ngombwa gukaraba iminwe. Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigeri iri ku biganza ushobora kuba wanduye berero ni nyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye kwimigera ugacurisigara na mu kiganza.
Ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Imbere gusozera makuru twabateguriye ibice bigera kuri 40% y'abanyafrika baritavye imana bitewe hanini n'ubwoko bushasha bw'ikiza cha COVID-19 mu kwezi kwa mbere guheze bishikizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu gita magara y'abantu OMS kuva umuntu wa mbere yahitanywe n'icyo kiza kugenekerezo rya 14 Ruhuma umwaka w'2020 igitsigiri cyabitavye imana kigeze ku 100,000. Ni nkuru tubaza Emmanuel Ndayishimiye.
Ibiro vy'umugabane wa Afrika mu ishyirahamwe OMS yita magara y'abantu ku isi ivyo bitigiri vy'abitaba imana kubera ikiza COVID-19 vyiyongera muri kino gihe, ariko bigaragaza ubundi bwoko bw'ico kiza bwandukira cyane mu gihe Afrika yaritanguye urucanco rw'ico kiza. Ku ishyirahamwe OMS rero ibice bigera ku 40% by'abagwayi baritabye imana bivuye ahanini ku bwoko bushasha bwa COVID-19 mu kwezi kwa mbere guheze ku mugabane wa Afrika. Ngo kuva umuntu wa mbere apfuye yahitanywe n'ico kiza muri Afrika kugenekereza 14 Ruhuma umwaka urangiye uyu 2020 igitigiri cy'abitabye imana kigeze ku 100,000. Ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwandukira gusumba n'ubwo muri Afrika y'Epfo bwagaragaye mu bihugu 8 byo ku mugabane wa Afrika, nayo ubwoko bwo mu gihugu cy'Ubwongereza butogwa mu bihugu 6 muri Afrika. Mashidizo Moeti aserukira ishyirahamwe ya OMS ku mugabane wa Afrika amenyesha ko abantu 22,300 bitavye imana muri Afrika iminsi 28 iheze. 2,026 nabo bari bamaze gushengera iminsi 28 imbere. Nayo muri ndwi iheze haharuwe abantu 84,808 banduye ikiza COVID-19. Abarenga 3,202 baritaba imana. Uretse ko urucanco arigo umuti uramakiza corona, ishyirahamwe OMS ribandanya rihamagarira abanyafrika kwambara agafukamunwa, gukaraba kenshi gashoboka intoke no gutandukana na mugenzi wawe.
Emmanuel Ndayishimi nawe nyine tumukengurukire. Ni kuri no kurivugwa mu gisata cy'amagara y'abantu duce dusuzura kwa makuru turako turashikiza kuno munsi wa mbere fatikano kaenda wakengurukire mwese mariko muradukurikira. Nshimire bagenzanje mu ruganda bafashe kuyatorokanya Josephe Ndwimana n'uwo mwunga bw'ivyuma ndamukengurukiye bwa makuru mwe kwa mariko murashikizwa na Joe Bertrand genda kuri yo abandayifujije kuranirwa muri hose muwandanye mwubahiriza amabwirizwa y'isuku no kwikingira umugira wa coronavirus na ubutaha.